mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muziteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, mu mujyi wa Bujumbura bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe umunyecade Musa Faki Mahamat.
Uwo Musa Faki Mahamat ko igihugu cyacu cy'u Burundi ari igihugu cyikukiye gifite ingendo ya demokarasi.
Uwo ni umwe mu Barundi bigaruriye imihanda ya Bujumbura myigaragambyo yo kwamagana ibyavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe anenga ishyirwaho ry'impapuro zita muri yombi bamwe mu bahoze ari abayobozi b'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo uko impunzi z'abanyamurenge zibayeho mu gihugu cya Kenya ni mukanya. Amakuru avuga mu karere tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi, aho leta yamagana umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe imushinja gushaka kwivanga mu rubanza rw'abaregwa yitwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Ibyo byavugiwe mu myigaragambyo yateguwe n'umujyi wa Bujumbura yabaye uyu munsi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abitabye myirekano bayitanguriye ku kibanza citiriwe Nashunzuni muri zone Ngagara, bafashe barabara gitiriwe Peuple Murundi rigana ku kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura. Bari bitwaje ivyandiko bitandukanye bimwe vyamiriza Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ubumwe bwa Afrika kuba yashikirije amajambo yo kwivanga mu butungane bw'u Burundi, akagirizwa gushigikira bamwe mu bagirizwa igana kugo rya Melchior Ndadaye yahoze atwara Burundi. Uno mukenyezi yari yitaze iyo myirekano yagenda arasoma imwe mu byandiko byari byateguwe.
Turamenyesheje ko uwo Musa Faki Mahamat ko igihugu cyacu cy'u Burundi ari igihugu cyikukiye gifite ingendo ya demokarasi, aho inzego zose zikora ibyo zijejwe ata kwinjiranira mu mabanga urwego rumwe rumwe gose ujejwe.
Iyo myirekano yari yatumwe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura izobandanya gukorwa gushika abisuka mu by'u Burundi bateshejwe. Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura, yabivuze muri ano majambo.
Emwe gusa n'ukunyutsa yuko abanyagisagara twaravuze duti mu gihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politiki y'u Burundi, twebwe abanyagisagara ntituzobyemera. Tuzokwama twanseruse kugira ngo tuhiyamirize kugira twabigize, tuzobanza tubikora no hanyuma nibyaba ngombwa tuzogaruka mu ibarabara gushika batuva inyuma.
Iyo myiyerekano yari yatewe iteka ku ruhande rwa leta n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu. Mu ijambo rya leta ryasomwe na Tarsus Niyongabo, harimo kwiyamiriza Musa Faki Mahamat ivuga ko yivanze muri dosiye Ndadaye.
Aho twogaruka ku itangazo ryashikirijwe n'umukuru w'umugwi wa Union Africaine akaba yitwa Musa Faki Mahamat, aho yavuze ko atewe impungenge n'ico gikorwa cy'ubutungane ngo ko hashobora kwadukamo ivyoza bitozekaza ubumwe bw'Abarundi hamwe n'ibikorwa bya wa mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurwanisha Abarundi CVR. Yarongeye ndetse avuga ati ingingo zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi zo kubandanya urubanza biri mu bikorwa bya CVR, ariko sivyo, ni kinyoma cyambaye ubusa. Ayo majambo yose yashikirijwe na Musa Faki akaba ata agaciro afite namba, kuko yihaye uburenganzira bwo kugira icyo ashikirije ku izina ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kandi amategeko atabimurekurira, na cyane cyane ko abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango aribo bagira icyo bavuze ku kintu cyose cega uwo muryango nabo bakaba atari bo bamutumye.
Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu asaka matera abaherutse kurungikirwa imitahe mu rubanza rw'iganda kugwa rya Melchior Ndadaye.
Turatera kamo abo bose bavugwa muri iyo mitahe mpuzamakungu ngo barenguke bita ubutungane bw'Uburundi, hama amatohoza adahengamye akogwe bera bere bagiriwe n'icaha naho basaba imbabazi hamu butungane bukore igikorwa cabwo. Nibatarenguka ngo bisigure naho bazoba berekanye ko bemanze icaha bakoze.
Tarsise niyo ngabo agakurira inkoni ku gishitsi abibaza ko urubanza kwiganda kugwa gihugu mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu ari urwa wa mugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi asigura ko Ndadaye atishwe mu ntambara kuko atayari hari agatera intege nyabuntu ubutungane bw'Uburundi gukora akazi kabwo. Bujumbura, Evariste Nzikobane nka Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu irasaba amadini gukurikirana urubyiruko rwabo muri iki gihe amatora yegereje. Hari mu nama yahuje umuyobozi w'iyo ministeri n'abahagarariye amadini yemewe n'amategeko mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Iyo nama yahuje umushikiranganji ajejeje intara yo hagati n'abaserukira amadini yemewe n'amategeko mu Burundi yabereye mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi. Inama irangiye, Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intara yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine yarabwiye amenyeshamakuru intumbero y'iyo nama.
Reka mbaze ndabamenyeshe yuko nk'uko twabyishinze twafashe umugambi ukwama dusangira n'amashengero ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya. Nicyo gituma twiyumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku bihingo turiho turinjira mu by'amatora. Turabe n'uruhara rwabo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi biringo twimirije amatora. Hanyuma turabasaba yuko bagira uruhara ntangere mu kugira ngo amahoro n'umutekano tuyatsimbataze duhere mu mashengero ubwabo, kuko hirya no hino twagiye tubibonekeza byagiye biribonekeza ko hari utuntu tw'indyane tuza mu mashengero bigatosekaza amahoro n'umutekano.
Pascal Barandagiye yabwiye abanyamakuru ko amashengero yasabwe kwitaho kuruta iterambere ry'urwaruka rubayoboka.
Hampande y'ibyo, ikigo Senato cyari cyaradushikirije icegeranyo cy'itohozwa cyakoze kijyanye n'ibyumviro by'urwaruka bifatiye ku ifoto y'u Burundi bifuza kubamo muri kazoza. Icyo kigo turaza turagishima, dusanga yegeranije ibintu byiza cyane, tugenda dusangira n'imiti itandukanye. No musi twaherero ku mashengero byabonetse neza ko rwaruka rufise novuga inyitwarariko na cyane cyane ifatiye ku bushomeri. Amashengero tuyasaba yuko yofasha mu gushyira hamwe rwaruka rugahurikira mu makoperative tukaronswa n'uburyo kugira ngo biteze imbere. Twabemereye rero ko tugiye kuza twandika ibikorwa byiza amashengero ariko arakora mu rwaruka, ndetse mbere twasabye abarongoye wa cya gisata kije rw'amashengero ko bazohita baza barabivuga ku radio rimwe mu mezi atatu ibikorwa byiza amashengero karakora kugaruka.
Muri iyo nama idini gatolika ntiryaserukiwe. Abanyamakuru babajije Pascal Barandagiye nimba gatolika ritatumiwe cyane ko abaye kutita ubutumire, maze asubiza ati
uno munsi namba atabaserukiye ekleziya gatolika by'ukuri nibaza ko bishobora kuba byavuye ku butumire bushobora kuba butabashikiriye neza, kuko iyo nama ya mbere batitabye. Iminsi yose twatunganije inama baritabye, kandi turazi neza ko tuvuye ngaha turaza kumenya ibituma bataje, ariko ni ukuri ntihagire uwo wiyumvira uko batari. Baranadushikiriye, baratwandikira, turiko turakorana neza, turiko turana inyanyo n'ingene twoshyira mu ngiro mbere birushirijeho amasezerano bagiraniye na Leta. Bari ku murongo w'andi mashengero, ni ukuri ntawo ca afatira ngaha ngo avuge yuko boba bari ku murongo w'iwabo.
Muri iyo nama amashengero atarubaka inyubako zemewe kwitwa amashengero uku kwezi kurangiza umwaka niko bahawe ngo bitunganye basengere mu mazu meza. Bamwe mu baserukiye amashengero naho batemeye kuvugira ku vyuma vy'abanyamakuru baremeza ko basanzwe bafite ibisata vyita iterambere ry'ugwaruka mu mashengero yabo. Naho kubijanye n'amashengero yubatswe mu matete, mu bigara canke mu manjanja, bamwe mu baserukiye amashengero bavuga ko bishikira amashengero akiri mato atararonka uburyo kubijanye n'inyubako kwa basengeramwo. Basaba kongerwa ikiringo kingana umwaka wose bakitunganya kubaka inyubakwa zikwije amategeko boza barakoraniramo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'Ijwi rya Amerika.
Imunzi z'abanyamurenge ziba mu mujyi wa Nairobi umurwa mukuru wa Kenya ziri ku mwanya wa kabiri w'impunzi nyinshi zituye muri uwo mujyi. Umuyobozi w'umuryango w'impunzi z'abanyamurenge John Nkunda avuga ko intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zituma abanyamurenge bahunga ku bwinshi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi.
Igisata cyabonekijejwe ibibazo by'impunzi ya SR mu matohoza cyakoze hagati y'umwaka 2016 n'2018 cyerekana ko abanyamurenge ba muji wa Nairobi baba 2015. Kuri uwo mugwa mukuru wa Kenya izindi mpunzi nyinshi zihari zituruka muri Somalia hagakurikira abava muri Sudani y'Epfo. Ubwinshi bw'abanyamurenge babandanya guhungira muri Kenya buremezwa kandi na John Nkunda umukuru w'izo mpunzi mu gisagara cya Nairobi. Aha aratubwira imvo nyamukuru zituma abanyamurenge babandanya gutiza abo bakomoka.
Iyo ndebye mbona impamvu ya mbere ari kubera intambara ziyongereye, intambara za Kongo zaherekera guhera 1964 igeza murere urazumva kugeza n'uyu munsi twahoze mu ntambara. Kandi izurudasha none abantu zirabarambira abantu bapfusha abantu benshi impfubyi ziba nyinshi hapfaka ziba benshi ubukene buriyongera n'ibikomere nyine mu mutima abantu numva bagenye bacika intege ntibabone ko hari n'amizero cyangwa se icyizere mu minsi ya vuba bituma benshi bahunga. Ikindi babaye kwiyongera kw'amarebeliyo menshi muri Leta ya Kongo abashobora ko hari imigwi irenga 40 muri Leta ya Kongo. Ubwo rero navuze kubera imigwi yagiye yiyongera hagiye haba ibibazo bikomeye byinshi cyane. Hariho n'ubukene kuri iyi ntambara yaje ubukene bugenda bwiyongera n'amashuri n'ama barabara nta kintu giterambere na abantu baracagenda ku bipoyo ibirometero ijana iyo uyu muntu rero adapfuye akiza amagara.
Inyuma yo kuyanyaga abanyamurenge bashyize muri Kenya bemeza ko bahigiye gukura amaboko mu mpuzu kubera imico y'abanyagihugu baho nk'uko abagabo babiri babivuga.
Twageze hano dukura amaboko mu mifuka twiga gukora imirimo yose ishoboka kandi urabona ko ntakombaye urabona ko meze neza basha kwishura inzu kabona icyo ngaburiye umuryango wanjye muri make nta kibazo ufite rwose ubuzima bumeze neza.
Iyo umuntu ashitse mu gihugu umuntu azabifata kuko asanze abaho bameze rero abantu baha ni abantu bazi gukora kandi ntabwo basuzugura akazi kazi kose baragakora rero n'abantu bazi gukoresha amaboko n'abantu bazi gukoresha umutwe ibo ntibagira ngo mpaka nk'umuntu aje gushaka akazi ngo mu biro umuntu gusa akora akazi gashobora kumuheza uburyo atunga umugore n'abana. Iyo usanze abantu babyinisha ukuguru kumwe nawe ni kubyinisha, iyo usanze abantu icyo bakora nawe uragikora gusa upfa kutiba kandi upfa kudasenya amazu ukaburonka igitunga abana n'ikibeshaho umuryango.
Izabagabo babiri bashikiriza na Nkunda aremeranya navyo.
Nkanga ntuye muri umoja ni mu turere twinshi twa Kasalani, Kasakitengela, Rongai, Kayole, Kidurai bakora mu masalo barogosha abakobwa n'abahungu bacuruza ibitenge mandazi byayi
boza imodoka
kaosh. Ni ukuvuga ngo barekuye amaboko kuko ubuzima bwa hano ntabwo bworoshe. Ni ukuvuga ngo udakoze muri Nairobi ntiwari arenti ntimarya abantu muze kugera hano. Ikintu abanyakenya batwigishije ni ugukora abantu barekuye amaboko barakora kandi bakora utuzi twose tujya twose twasuzuguraga ubu ngubu turakorwa kandi tugakorwa neza
mu bintu mbona Imana yaba yarakoze. Nubwo twabuye mu gihugu cyacu bamwe bakamugara abandi bakabimfuzi abandi bakapfa akazi tugategeye igihugu cyacu numva ko ari ishuri ryiza cyane rizadufasha neza mu n'ikindi gihe kumenya kwibeshaho cyane no kumenya ukuntu tuzateza igihugu cyacu imbere mu gihe cyaho n'amahoro.
Icyo kigwa uyu mugabo yaciye mu bindi bihugu ahunga imbere yo gushika muri Kenya asigura ko atahandiye bwakibone mu karere.
Nakubwiye ko wenda atari cyo gihugu cya mbere mpungiyemo ariko twagiye tubona ubudasa mu bihugu bitandukanye rwose. Kenya ndayishima cyane kuko Kenya ni igihugu cyigisha cyane. Urabona nk'ira gihugu cyacu twavuyemo Congo ni igihugu ukoresha igifaransa ariko hano biraguha kwiga Icyongereza, Igiswahili, ubu tumaze kumenya Igiswahili, tumaze kumenya Icyongereza neza, numva icyo ni ikintu kiyongera ku zo twari dusanzwe tuzi. Ikindi nakubwiye ko badasuzugura akazi. Ni ukuvuga ngo hano uragerageza, hano rero ni ahandi bakubita umwana nyina ntiyumve, uragerageza ukishakishiriza, ugakubita ibiharuro kugira ngo uronke icyo ugaburira abana.
Umugwa mukuru wa Kenya urimo impunzi ziva mu bihugu bitari bike byo muri Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Nyinshi muri zo zituruka muri Ethiopia, Eritrea, Ubuganda, Uburundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Somalia. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga. kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu abakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muri kino kiganiro tugiye kuganira ku muzo w'intwaro ya Republika aho yakomboye intwaro y'umwami. Uno munsi imyaka 52 irigoroye intwaro ya camitembagajwe isubirigwa na Republika biciye muri coup d'etat yagizwe na Kapiteni Michel Micombero hari kuwa 28 kwezi kwa 11 igihumbi 1966. Iryo tembagazo ry'intwaro ya cami ryabaye mu gihe atani imyaka 2 yari bwahace hagandaguwe umushikirangoma wa mbere w'umuhutu Pierre Ngendo umwe n'igitero cyo kukirimba icy'umwami mu kwezi kw'icumi umwaka w'1965. Iyo kudeta ya Micombero yagitembagaza ubutegetsi bw'intwaro ya cami mu gihe umwami Mwambutsa bangira icenge atari mu gihugu cyo kimwe mbere n'umuhungu wiwe Charles Ndizeye yari yamusubiriye mu kirenge. Abarundi byaranabagoye kumva ko igihugu Burundi choshora kubaho kitagira umwami mu minsi ya mbere. Muri iyo ntwaro ya Republika imigambo yarafuswe hasigara umugambwe w'abadasigana Iprona wanahavuye wiganze ubutegetsi. Mu nyuma haje urukurikirane rw'intwaro ziciye mu makoup d'etat Kapiteni Michel Micombero akomborwa na Colonel Jean-Baptiste Bagaza nawe ubwiwe akomborwa na Major Pierre Buyoya gushika mu 1993 igihugu cyaranaciye mbere mu bihe by'ubwimo kugwateye mu 1972. Mu myaka 52 Urundi bumaze mu ntwaro ya Republika iragije intwaro ya cami ryoba ririye isigwa Abarundi bakuye muri ivyo bihe vy'ikurakuranwa ry'intwaro n'iki. Imyaka igenda irakurikirana hano rero dusubiza amaso inyuma tugereranye izo ntwaro zibiri mushimiki mukaneguriki hoko guhihugira ngo mu Burundi higanze intwari ibereye ubwo yatubise ijya nino havyagiye abatumire batatu Ambasaderi Guillaume Ruzovio ni umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse neza ndaramukije n'abatumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na Ambasaderi Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha amakuru mu biro bikuru by'umugambwe w'abanama rimwe FNL mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndashimye ko namwadu tumiye yatubandanye ibiganiro.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na honorable Tatien Sibomana nawe yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije kandi ndaramukije nabo bakunze bi radio batumvirize.
Sanga mu kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe mu gutangura mpereye muri PMP Ambassadeur Rusovio. Inyuma y'imyaka 52 biracyakeneye ko tuvuga umwami.
Ego biracyakenewe rwose kuko umwami yatwaye iki gihugu ibinjana birenga bitatu ni ukuvuga amajana imyaka birenga amajana atatu arenga ahubwo na majana ane hanyuma bakaba arizi imyaka 52 gusa bayikuye urumva yuko abarundi dufise aho dufatira kuko igihugu c'u Burundi nticavutse mu 1966 ahubwo kimaze imyaka 100 kandi cyo gihe cyatwarwa n'umwami. None rero ntitoja ngaho ngo tuvuge ngo turiko turubaka igihugu cy'u Burundi tutarabye ibya iyo cavuye kuva kuri ntare rushatsi kushika nubu oya nokuri ahubwo tubwirizwa ku kwibukanya ibyiza byarimwe nkuko tudashobora kurera kuvuga n'ibibi byo byarimwe hanyuma mugabo tugaca turaba n'ibyubu tukabona yuko icyo gihe cy'umwami harabaye ibintu bihambaye bituma ubu n'ubu turiho
ibyiza byaranze intwara y'umwami bikuru bikuru n'ibintu bitamike
ibyiza byaranze intwara y'umwami ni niko uri cyambere na mbere nukugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe igihugu cy'u Burundi icyo ni kintu gihambaye cyane igihugu cy'u Burundi cyagizwe n'abandi
izina ry'u Burundi Burundi burikesha umwami
ego
ndahindukiye honorable Tatsinsi Bomana kiko turavuga intwaro ya cami uno munsi nyuma y'imyaka 52 itembagajwe tidushikuje
oya ntidushikuje kuko ibyabaye mu gihugu nkuko ruzovya bivuze abami baratwaye imyaka n'iyindi gihugu cy'u Burundi ko rero tubivuga nta kinyegezwa nta kosa na rimwe ko tuvuga n'abatwaye iyi myaka 52 tumaze mu ntwaro ya Repubulika naho nyine nta kibi kirimo ikibi cyo bakirimo ni uko wohovuza wohava uza kuririmba iki kiringo aho Burundi bwari burongowe n'umwami ukavuga ibyiza gusa ukibagira ko hari ibibi byariho cyangwa ukihendukaja muri iki kiringo tumaze imyaka 52 mu ntwaro ya Repubulika ukaja kuririmba ngo ibyiza nicyo twabonye gusa naho amabi mbere n'amahano atari make twarayabonye kandi kubivuga cyane cyane turi kumwe na Rosovio yita kahise yakanatwigishije yanakatwigishije mbere umva wewe inyuma yuko yoba ariko aravugira n'umugambwe wewe ujejwe habuze intwaro y'ubwami umva wewe nakahise yarakanonosoye natwebwe bakigishije rero turaza turacishamo
hari ibyiza mwebwe mubona ndi ntware ya cyami bikuru bikuru muri yo
batari ibyo baruzovyo nyine batwigishije ntabyo twabonye ababibonye bari bamaze gukura nibo bashobora kubivuga neza mugabo n'utabibonye n'udafise nkarabona aho zitahara abona aho zituruka ibyiza byariho nuko n'ibibi byariho ibyiza ni uvuga nibuka umwami yari Sebarundi koko naho byose bitera mugabo ugereranije n'abarongoye Burundi bitwa ko bari mu ntwaro ya Repubulika biragaragara yuko izina ya Sebarundi ryari rikwiye ku mwami uko gusumba uko bamwe mu barongoye igihugu ku ntwaro ya Repubulika ribadenda
kubera
bamwe bamwe mbere banahakana ko batari ba Sebarundi ukamenga biraryoshe ko utitwa Sebarundi urumva rero
umwami rimubereye gute Sebarundi
umwami yari mubereye yarari gendera hanyuma hajya mu kirundi bavuga ati umwami yagirwa n'abagabo hari ingingo zimwe zimwe tuzi yigeze kwikanga aho ugomba gufata muri abashinga ntawe bati siwizi inkota mu bubu bati agahanurwa akemera hari n'aho batari kubimeze cyane cyane mugabo nk'uko nawe nitohenda na ibi byariho urabona abantu bamwe baratuzwa mu byabo bakabakomoka bakanyagwa ugasanga bamwe baranahinduye imiryango yabo kugira ngo naho bimukiye ikibazo babakurikirane ngo kubera batavuganye neza n'umwami ibyo mugabo byose byava ku mwami wariwe cyane ku ntwaro ibyo si ukuvuga ko no kuri Repubulika byavuyeho nibaza yuko intwaro y'icyami mu Burundi byarahuriranye n'uko abarundi batari baciye ubwenge batari
bandubwa ariko nkubure bitogaruka
biragoye nsino kubesha naho atari benshi badumye nsino kubesha jewe ntazi abarundi baciye mu ishuri kubabwira ko ubuyobozi babutwarwa n'umwami jewe byeye nibaza ko bitoroshe
kubumvira reka muri FNL ambasaderi bacanamo intwaro ya cyami
hanyuma imyaka 52 y'intwaro ya Republika hari ikiza boba bibagiye mu ntwaro ya cyami we ubonayo
ni murakoze cyane intwaro ya cyami yari intwaro nziza byarabaye cyane abarundi babayeho ku ntwaro ya cyami bakaba babayeho ni ku ntwaro y'ishyaduka ya Republika barabona ubudasa abarundi twarahuye n'amakuba kubona umwami akugwa nibindi byose bagiye birakurikira kubera izo ntwaro zishaduka nagahomera munwa
ariko no ku ntwaro ya cyami nta makuru yashikiye
ku ntwaro ya cyami hari ibintu biza bita naturel hariho n'igihe bya haranzara rimwe hagiye haba imvura nyinshi kono zitekwa n'ibiki byari asika nuko nk'umuntu yishwe ibyo n'ibihugu byose birashobora gushika ariko si kenshi ntibigeze bingana intwaro z'ibyaduka za Republika ariko urabye intwaro y'abamukundo yageze nk'abatwebwe twabyize mu kahise k'u Burundi turazi ko umwami niwe yatumye u Burundi bungana nk'uko bungana
umwami
yanabuhaye n'izina nicyo gituma bamwita Sebarundi urabye izo Rushatsi Camara nta mwami wa mbere yakoze cyane cyane je unavuga ni Rushatsi Camara nta kacha simbira kuri ntare rugamba ariwe yaguye Burundi aragerageza kujya nkuko bungana ubu hanyuma kacha simbira kuri mezi Gisabo nawe yarabugwaniye arabugwanira kugira ubumwe bungana gutya kandi kugira tugume na gateka hanyuma ubundi no shiramo badakunda gushira muri mwambutsa umwami mwambutsa nukuri turakwiye kumuha gateka gahambaye cyane cyane igihe ari ko aravuka ibyamo kuko yabatu n'abatutsi yaragije kugwana uko ashubuye
kwa Nyaburunga
hanyuma harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro aho twari twashimikiye umuzo w'intwaro ya Republika aho yakomboye intwaro y'umwami ndagushimire ambasaderi Anatole Bacananu nibutsa yuko ugeje kumenyesha amakuru mu mugambi wa nama rimwe FNL wakoze no kwitaba kino kiganiro aho twari ko tugaruka ku ikugwa ry'intwaro y'umwami imaze imyaka 52 ribaye
mwakoze cyane kuntumira ndasubiyemo niharambe intwaro rusangi hanyuma intwaro z'ibyaduka tuzitegere
ndagushimire nawe Honorable Tasiana Sibomana watowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze kuntumira nanje mwerahije nagomba sabe n'abacanamwo agaruke kuri rya jambo twaragwa n'umuga mutarumva n'ibyo bivuga bagasore ahatagira ubukuru nyabwo ntateka niteka kandi ntara ntaterambere izo pfari hazire haranzwe
urakoze cyane ndagushimiye nawe ambasaderi Guillaume Ruzovio urongoye umugambwe w'umwami n'abagabo PMP wakoze kitaba
kino murakoze icyo nuruma kwibutsa nuko uwo mugambwe ufatiye ku masezerano y'Arusha niwe yatumye ubaho n'izindi mirambwe yose wanira kugaruka k'umwami ni ukuvuga yuko atari umugambwe w'icaduka
mwita yahagararira cyane
udahagararirako
bagomba kuyasenya bakizira
usiyabumbaoyakoze ishimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfunze mwe mwagikurikiranye kurangirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
arakoze Jerome Niyonzima waduteguriye ikiganiro kwa Nyaburunga akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Lopes wadufashe mu buhanga bw'ibyuma Geoffrey Mutagoma washyize hamwe iki kiganiro aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.